uwo munsi mukuru mu Burundi wahimbajwe ku kivugo kigira gite dukura amaboko mu muzo tugira urunani mu kugwana urugamba rwo gutuza ubukene. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amenyesha ko icyo kivugo yamagarira Abarundi bose kugira urunani mu iterambere, kugira iterambere ribonetse rishikire bose. Yamenyesheje ariko ko nk'uko abakozi bama babyiteze uno mwaka, abakozi batazongezwa umushahara bivanye n'ibigega bitifashe neza, agasaba Abarundi kwita akazi no gutuza abanyuruza amatungo ya leta kugira umwimbu ubaye mwinshi n'abahatorera koyoko.
Uno munsi urasanga umukozi wa leta ashaka agashira ukabute gakirurutse, ariko wenyene abona abanyonora ikigega cya leta akihorera cyane akabakingira n'ikibaba. Mbere hari naho usanga ari wenyene ariko aranyonora agacasaba impembo irengeye, hari abandi bareka ibidandazwa byari gutanga amakori bigaca ku ruhande ariko kwezi kwahera ugasanga bariko basaba impembo. None yibaza ko iyo mpembo ikiva hehe ko hari aho nyene.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje ko bagiye gukurikirana bimwe biboneka amafaranga abakozi biziganiriza kugira hageze ko bakukuruka babeho nk'abigeze koko kuba bafitiye akamaro leta.
Kubyerekeye kwitwararika abakukuruke ku mashyirahamwe INSS na ONP, twibutsa ko uburyo begeranya mu bakozi ari ubwa bene bwo ko bobo ari ukubabungabungira bakabubyaza mbere n'umusaruro, aricyo gituma ku bwangingo bageze mu zabukuru basanga ubwo buryo bwabo baterere bwarungutse. Bamenye ko ubu rero tugiye gukurikirana ayo mahera yabo ahari hose kugira ngo abakukurutse baherekezwe kuko babereye kirumara igihugu. Kubiraba ishyirahamwe mitiwere naryo twagira tubibutse ko amafaranga asigara ku mwaka ategereza kuvuza abakukuruke kuko na yabo.
Uwo mugambi abarongoye amasendika barawukenguruka. Celestin Savyimana arongoye urunani mpuza amasendika COSIBU amenyesha ari ku mukuru w'igihugu ko kugira uwo mugambi uje mu nzira ku neza ya bose hari bitegerezwa kubanza guhinduka.
Turasabye ko mwitunganya ry'uwo mugambi yo kwigwa neza kugira abakukuruke bose babironke atakuvangura na rijya mu mashyirahamwe amwamwe hahuriramo abanywanyi bakorera leta amashyirahamwe yegamiye hamwe n'abikorera ibyabo. Tubona rero ko uwo mugambi wa nyiricyubahiro umukuru w'igihugu wo kudugiriza pansi abahembwa n'ikigega cya leta wokoregwa rimwe n'uwo kuvangura muri INSS abasivile n'inzego zo kwivuna abansi no gucungera umutekano nk'uko bimeze mu bindi bihugu bivanguye niho byokoroha kongereza pansi kuri bamwe n'abantu.
Abakozi ba leta bobo baganira na Radio ya Amerika bamenyesha ko ku munsi w'abakozi icyo baba biteze ari uko bongerwa agashahara, bakamenyesha ko kubona batongewe bigiye kubandanya vyongereza ubukene burangwa mu Burundi mu bakozi ba leta.
Haciye imyaka ishikira kuri 5 abakozi bataronka twaturusha bari basanzwe baronka ku mwaka bita anale, ni kuvuga yuko umushahara kuva 2016 nturigera uduga. Kuri byo rero bituma abakozi ubuzima buguma bugorana cyane, nico gituma tubona yuko atakarusho turiko turumva mu iryo jambo yashikirije. Nuburavye ubukene dufishe nk'umushahara mu ntara ariko usanga igihe bita salaire de base ni salaire imaze igihe kinini usanga abakozi baratanguyeko, none ibyo badahimiriza gukora ni imbuto nyinshi ibyo ukora ari uko hasi. Rero ugira witeho akazi nuko ubona agononokewe, iyo umuntu ashobora ngo ariko arahwera akora avuga ati reka ntahe n'ubundi nicyo kiboko kuriyumvira ingene abana baza kurara muhira ariko mbese ntushikana wewe numva ntakunda akazi kotera imbere mu gihe agashahara kakigoranye.
Mu bisanzwe muri market twese twari twizeje kuko bataza kukongera imishahara, ariko ijambo nyamukuru yazanye ijambo rituremesha kuko yavuze ko twebwe turi abakozi ba benegihugu. Tumaze kuba abakozi ba benegihugu igihe twakoze bikagenda neza hama umwimbo kaboneka amahera mu kigega cya leta kaba menshi nta kibuza ariko bazotwogera.
Umunsi mukuru w'abakozi n'akazi wahimbarijwe muri komine Buganda intara ya Cibitoke mu burengerazuba bw'u Burundi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.